Nzamba.
Nzambira samirana.
Neza nchuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatandatu genekezo ya 2024 mu kakaro makuru 2021 turabahaye ikaje muri ano makuru tugira tubashikirize nayo akabagizwe n'ingengo nk'inkuru zikurikira abasangwa n'abahungutse barabana y'ingwe mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarake abanyagihugu bakagiriza sentare idasanzwe yegukira umugwi w'igihugu Sentebe kugira ibiturire igacimanza za ngonda gonde Ukunyuruza abantu mubarekuwe ku kigongo cy'umukuru w'igihugu birabandanya haraye ahanyurujwe umusore mu ntara ya Kayanza Magnifique uwingabiye hakaba yabuzwe irengero inyuma yahafatiwe n'umukuru w'iperereza muri iyo ntara ishyirahamwe Rukristu rigwanye hose rwagiye kiremwa muntu rikabandanya risaba leta guhagarika ubwo bubisha mu gisata cy'amagara y'abantu mu minsi ibiri gusa hamaze gutorwa abantu bagera ku 200 bagwaye umugera wa corona aho ni mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bagasaba kwitabwaho kugira ngo umugera ntubandanye gukwiragira mukanya nido nido ajyana makuru mugira mushikirizwe na Jediane inkuru nziza
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze umutama w'imyaka 63 yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana byabereye ku musozi Kididiri muri komine Busoni intara ya Kirundo uwo yishwe yaratashiwe n'amaguru harwa mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho bisanzwe nk'uko amakuru ava aho byabereye abivuga ni inkuru ya Vanessa Muhiteka
rezeri bukuru yiciwe ku mitiro hafi amajana 2 yaho yaba hari hagati y'isaha imwe na 2 z'ijoro Yaratashe avuye mu bunywero buri ku metero 8 zo kumuhana iwe nk'uko umwe mu baba ikididiri abitubwira.
Ati ndaho kabare naho yaraje gahari nk'imetero 16 urategerwa n'akabi kagigira nabi bitwaje inyundo n'inkota. Niho baca umukubita inyundo bagamusunika n'inkota ariko imana abakoze ubwo bizi bwa nabi nta numwe aramenyekana.
Icyatumye bica uwo mubyeyi w'abana indwi n'ubu ntikiramenyekana. Twarondeye musitaneri wa komine Busoni kugira ngo aduhe umuco kuri ibyo byaraye bibaye yanka kutwishura ibibazo kuri telefone.
Ukwakiza na kwezi by'Inzamba ntuzi ko twabyifuza ngo bikumenyeshe amakuru tubivuganire jende mu biro tuvugana turi kumwe neza
amakuru ava mu baba ku musozi Kididiri avuga ko gushika igihe cy'isaha 6 atawari bwafatwe kuri iyo dosiye
arakoze mugenzi wacu Vanessa Muhiteka abantu 3 nibo bamaze kumenyekana ko oho bakomeretse mu gitondo cyo kuri uyu wa 6 muri komine Nyanzarake intara ya Makamba ni nyuma y'amatasi ari hagati y'imiryango 2 abahungutse n'abasangwa abanyagihugu bo muri komine ya Nyanzarake bakagiriza sentare idasanzwe yegukira umurwi w'igihugu jejwe gutatura amatasi y'amatungo n'andi matungo kubacimanza babanje kwaka ibiturire abo banyagihugu bakabona ko ivyo biturire bije gutuma abanyagihugu bacanamwo n'inkuru ya mugenzi wacu Jacob Sibomana
nkuko amakuru dukura ku mutumba akazira abageni muri komune Nyanzarake bivuga abantu 3 nibo bakomeretse mu mishamirano yabaye mu gitondo cyo kuri wa 6 hagati y'abasangwa n'abahungutse iyo mishamirano ikaba yadutse nyuma yaho sentare idasanzwe ijejwe gutatura amatata janye n'amatongo n'andi matungo yari iramutse ije gushira mu ngiro urubanza ubwo rubanza ruhuza uwitwa Elias Sabonimana yahungutse n'uwitwa Amos Bantericaha umusango Makuru bwo muwasango akavuga ko sentare ije gushira mu ngiro yaciyishiramo itongo ry'umusango pasteur w'ishengero rya Zebu Salomon Mubongo ritari mu matati. Uwo muryango wahungutse ukaba warishikirijwe kuri uyu wa 3 ku munsi wa 4 tuzuka kurima no kwimburira ibigazi kandi abajejwe intwaro bari basabye ko sentare yobangira kuko bashize mu ngiro hatisunzwe itongo ririmo amatati. Abasangwa nabo bakaba baciye babyuka kuri uyu wa 6 kwigarurira ibyo bigazi batwawe bongera bimbura ibyari bisigaye mu itongo. Hakaba haciye haduka imishamirano yakomerekeyemo abantu batamenyekanye igitigiri, 3 muri bo babaye batwawe mu bitaro by'Inyanzarake. Abanyagihugu bamwe bakaba biyamiriza ibikorwa byose ntare bakayagiriza kica imanza atanze ibiturire bakagiriza sentare kandi kica imanza zihungabanya umutekano. Radio Inzamba twagaragaje kurondera uburongo ya sentare idasanzwe mu Sentebe ijuje guca imanza z'amatongo ariko turamukena.
Arakoze Jacob Sibomana mu makuru ajanye n'inyuruzwa ry'abanyagihugu umusore yitwa Magnifique Uwingabiye aherutse gukurwa mu munyororo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu yarayafashwe n'umwe mu bakozi bigendereza ivyo bikaba byabereye mu ntara ya Kayanza abo mu ishyirahamwe Akatu Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu bavuga kwiyo ngendo yo gufata abantu nkabo na cyane cyane abari bahorwa ibyaha bya politike yatanguye kuva ingingo y'umukuru w'igihugu yo gutanga ikigongwe ishizwe mu ngiro umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi aje gisata cy'amategeko muri Akatu Burundi asigura ko biteye ubwoba ku miryango y'abaronse ikigongwe cy'umukuru w'igihugu tumwumvirize
kuva aho bashiye mu ngiro ikigongwe cy'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kane kuri mwaka muri Akatu Burundi turabona yuko hari gukurikirana cyane abanyororo we cyane cyane mu banyororo bakurikirana mu byaha bya politike aho bafatwa bakabugwa n'irengero muribuka yuko ibyo byatanguye umunsi wa mbere abanyororo barekugwa mu ibohero rya Mpimba muri Atiko hari uwarekuwe agacafatwa ku isaha ikurikira atashoboye no gushika muhiriwe byaravuye bibandanya baje barafatwa mugabo wa nyuma rero twamenye n'uwitwa Uwingabiye Magnifique yafatiwe jo mu Kayanza nawe nyene akaba yahora apfungiwe mu ibohero rya Mpimba ico yafatiwe ntikizwi umuryango wiwe rero urafite impuhwe kubyerekeranye n'umutekano wiwe mu gihe batanamenyeshejwe icyatumye afatwa canke ngo abere ku mutahe aha turashobora kwibaza mbega aba bantu barekuwe kugira ngo bashobore kubatimanganya ubuzima buhoro buhoro ariko ikiboneka coco nuko ibyo bintu biteye ubwoba
umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi hajeje gisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Akatu Burundi mu bumanuko bw'igihugu naho abanyagihugu bo ku mitumba imwe igize komine ya Mugamba bariko baratizabo bahunga ihagarikwa ry'inyo ry'imonogoje ry'imisore n'abakukuruke kugira ngo barekurwe imiryango yabo ibanza gutanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi amajana abiri n'ibihumbi amajana atandatu hayo nayo agahabwa uburongoye igipolisi muri komine ya Mugamba abanyagihugu basaba abajeje intwaro guhagarika ako gatotezo n'inkuru dushikirizwa na Delicia Kamikazi
igihagariko ry'abanyagihugu ngo rikorwa amasaha yo mu ijoro kuva amasaha cyenda rikaba ryimonogoje ku mutumba wa Mwumba wa komine Mugamba uwo domwa kutoke akaba ari komisari atwara igipolisi muri komine ya Mugamba abatwanje n'abatware ku mutumba abafatwa bagirije iki
bakabagiriza ho akabagiriza mu nabaro we apakira tuzo nka bakansion rasanze ho agashira yora akabagirana mu gasho hanyuma imisore yaho yo kingo nabaro be abashaba yora urawe agirije ubusuma atari hari nk'abantu abegeje yo kabiri yego mu gasho kagigade Mugamba
umupolisi yitwa arakaza ngo abafata abapakira imodoka zihingura icyicayi yotebe akaja kubafungira muri brigade ya Mugamba kugira barekurwe bigombaza amafaranga uko yakenye ategura afatikanije n'abatware ku mitumba ihagarika ry'abanyagihugu aya mahera tozwa akaheza akagaburwa nabo batware na komisere nk'uko isoko ryacu ribyigana iyo wagirije inkoho bigomboza ibihumbi amajana atandatu nayo kwagiriza gukorana n'abagwanyi ukigomboza hagati y'ibihumbi amajana abiri n'amajana atatu amakuru dukura muri komine Mugamba akavuga ko ubu aho bigeze abanyagihugu batangwe kunyaga amagara kuko badashobora kuza bararonka amafaranga yo kwigomboza uko bafashwe nk'uko uyu munyagihugu abivuga nta misoro ikirangwa ku mitumba imwe yo mu Mugamba kugutinya gufatwa
bagatanga amahera babaye amahera ubundi bari muhira baca barasigayo none n'ubu ukoraga kumwe bafashwe kwa kabiri mu giconi baca babarekura ukoraga kumwe bafashwe kwa kabiri mu giconi urumva ubu nta musoro yari muhira abenshi barahunze ku mutumba Mwumba kandi rero bagasangwa n'abasegiteri baho
abanyagihugu kandi bavuga ko ingo zitarimo bagabo bahunze bababuze baca batwara abagore babo bagatanga akarorero ku byashyitse ku mutumba Mpota iyo komine ya Mugamba abanyagihugu basaba intwaro ku rwego rwo hejuru gutuza iyo nyifata y'abarongozi muri komine Mugamba twagaragaje kurondera urongoye komine Mugamba hamwe n'umupolisi Moise arakaza kugira twumve icyo avuga ku by'abanyagihugu bo mu Mugamba bamwagiriza ariko ntibyadukundira
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ubu naho dutandukira amakuru avugwa mu gisata cy'amagara y'abantu mu buraruko bw'igihugu abantu barenga ku majana abiri mu kiringo cy'iminsi ibiri gusa nibo basanganywe umugera wa COVID-19 ku murwa mukuru w'intara ya Kirundo amakuru avaho mu Kirundo amenyesha ko abarwayi basigaye barwarira mu miryango yabo kubera ibibanza bigenewe kubagwariramo vyarengewe abanyagihugu bagatsingira ndagasa ry'uwo mugera kubera ukudakurikiza amategeko yo kwirinda no kwikingira ni inkuru dushikirizwa na Beni Akserakana.
Ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo, ibipimo vya COVID-19 bimaze iminsi biriko bikoregwa ku bitaro bikuru hamwe no ku kibuga c'umupira w'amaguru. Amakuru dukura mu buvuzi aho mu ntara ya Kirundo hamenyesha ko ibipimo bimaze iminsi bikogwa. Ku munsi wa kane batoye ibipimo vy'abantu 60 banduye COVID-19, bukeye bwaho ku munsi wa gatanu batora banduye 150. Kubera kurengerwa ku bitaro bikuru, abajejwe iby'amagara y'abantu baciye bitiza amashuri ya Riseka Nyinya. Nibibanza byari byateguwe aho kuri Riseka Nyinya byararengewe navyo. Abanduye bacaba batekerera imiti bakabarungika kugwarira iwabo nk'uko aya makuru abandanya bimenyesha. Ariko bajejwe ubuvuzi mu ntara bo bavuga ko ibitaro bitarengewe ngo abanduye umugera wa COVID-19 babigiza kure kugira ngo ntibanduze abandi bagwayi mu bitaro. Abanyagihugu bafise ubwoba bw'uko uyo mugera ubandanya wiyongera ku rugero runini kuko atakiriko kirakogwa mu kwikingira no kwirinda.
Abona ko murindi w'abanduye umugera ubandanya bamwishi, ariko ingingo zo kuwikingira nazo tudakurikizwa. Uko benshi nta bufukamunwa bambaye n'usanzwe akambaye agashyira ku gasakantu nenga nta ngorane nta COVID-19 yababona kandi bana ibangamiye abanyagihugu.
Tubamenyeshe ko abantu 6 ari bo bamaze guhitanwa n'ikiza c'umugera wa corona mu Burundi. Abagwayi 122 nabo bari ku miti yo kugwanya ico kiza kuva cibonekeje araciye umwaka. Ivyo biharuro vyashikirijwe mu kwezi kwa Ntwarane n'umugwi ukurikirana ku munsi uko ico kiza c'umugera wa corona mu Burundi cifashe.
Amakuru y'ibidukikije, abanyagihugu baba mu bice bitandukanye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bavuga ko amazi y'ico kiyaga yari yateye amazu ubu yagabanutse. Abanyagihugu bakavuga ko ariko naho aya mazi yagabanutse badahurumbira kuja kubamwo muri ayo mazu kuko umuti w'ico kibazo utaraboneka. Abatari bake babona ko leta yotegekanya kubaronsa ibindi bibanza canke umuzibukiro. Inkuru ya Blaise Nijimbere.
Hirya no hino ya Tanganyika amazi y'ikiyaga yaragabanutse nk'uko bagenzi bacu bashoboye kuvyibonera. Ni nkaho bita Kibengarake, aho naho amazi yaragabanutse nk'imetero 100 uvuye ku kiyaga. Ahandi nahahoze ubunywero bita La Costa Beach, hamwe naho bita Sagavodo hari ubunywero. Naho nyene amazi yaragabanutse ariko biboneka ko atari ku rugero rushimishije. Abanyagihugu twahasanze naho badashima kuvugira kuri micro bavuga ko amazi yagabanutse ariko atari cyane, bakemeza ko abantu bashobora kuhinezerereza. Ahandi ayo mazi yagabanutse naho bita Kinindu West, Zion Beach, Safari Gates, Cercle Nautique, hamwe n'ahitwa Surf Beach. Aho hose abahora baja muri ibyo bibanza byo kwinezerereza barashima ko ayo mazi yagabanutse, bagasaba leta ko yoraba ukuntu ikingira inkombe z'ico kiyaga kugira imvura niriyagwa ikiyaga ntikizosubire gushwara amazu n'ibibanza byo kwinezererezamwo. Mumenya ko amazi y'ikiyaga Tanganyika yatanguye kurenga inkombe zayo zari zimenyerewe kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Aho abasanzwe babahegereye ico kiyaga bataye izabo, nayo abari basanzwe bahakorera, abatari bake baciye bugara ubunywero be n'ibibanza byo kwinezerezamwo biri aho ku nkengera za Tanganyika.
Abashinga amateka b'igihugu cy'u Burundi ntibari bakeneye ababacungera umutekano mu gihe ubutegetsi bw'igitega budasiba kuvuga ko amahoro n'umutekano biri mu gihugu cyose. Tubishikirizwa na Gracia Rukindikiza yahoze mu nzego z'umutekano mu Burundi ni mu gihe ibiro by'inama nshinga amateka biherutse kumenyesha ko abashinga amateka bose batazosubira kuronka abapolisi basanzwe bajejwe gucungera inzego api bahora babacungera umutekano. Ku bwa Gracia Rukindikiza, abo bapolisi bo muri API bategerezwa gucungera umutekano w'abarongoye igihugu ku rwego rwo hejuru gusa. Tumukurikire.
Icambere umuntu yovuga nuko hariho umingo ibintu byari meze nk'akajagari abantu bagirira security umutekano abantu benshi. Hari abashinga amateka bakinguza amateka biwa mustanteri, hari abadirekiteri bibi n'ibindi. Umengo mu Burundi hasigaye hari ibintu byinshi nko kumengo coba ari igihugu hariho bose keneye security bose bafise ibintu bigomba kubatera. Ikindi nuko n'uyo API mu bisanzwe ntiyari keneye kugira security n'abashinga amateka n'abantu bose, yari iyo kugira security abantu bakomeye mu gihugu hari nka president icegera ciwe umushikanganje wa mbere abatwara sena na assemblée nationale abantu bakenya gose kugira ngo bibe ibintu byiteka za atari ibintu bituma abantu bayerera hijya na hino usanga mu gihugu hari abantu benshi bayerera ofisi nko kandi atagira byitwa ngo agira security uri yunda agira security uri jiwe kubyi wanje mbere je novuga yuko ahubwo nta security ari bakeneye ko baravuga yuko mu gihugu hari umutekano kandi umushinga mateka n'umuntu ari mu banyagihugu agenda mu banyagihugu biwabo yo security cyane cyane nta yabarinze gukenera jimbo na vyiza boze barakura abo bantu bagira security abashinga mateka abamstande n'abandi kugira ngo habe n'abantu babone yuko hari umutekano je kubwi wanje mbere muvuga nuko bogenda baje aho hazo bari abantu bake guse bagirirwa security kuko haba abantu benshi bagirirwa security byerekana ku banyagihugu ko atamutekano uri muri ico gihugu.
Dutandukire ku gice cy'ikiganiro ku isoko tugaruka ku itegeko rijanye no kugaburira ibitungwa mu mpongore mbega aborozi bakiriye guti iyo ngingo isigwa mu ngiro ryayo mbega riroroshe tubishikirizwa na Emile Nibasumba.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Muri imisi leta ntisiba kwibutsa aborozi kwisango gegereje ko kuwa kane gitugutu ibwirizwa rijanye no kugumiza ibitungwa mu mpongore rizoshigwa mu ngiro. None iryo bwirizwa rivuga iki neza na neza? Mu kiganiro ku isoko turagaruka ku ngingo nyamukuru zimwe zigize iryo bwirizwa ryashyizwe ku mukono haraheze imyaka itatu. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Ingingo ya gatatu isigura ko iryo bwirizwa riraba inka, intama, impene n'ingurube ku ruhande rumwe, inkoko, imbata, inkwavu n'ibindi byorogwa kumwe ku rundi ruhande. Ingingo ya kane ikavuga ko umworozi ategerezwa kubanza kwandikisha ibitungwa vyiwe kubijejwe mu ikomine. Ingingo y'indwi ivuga ibijyanye no kuvura ibyo bitungwa havuyemo ibijyanye n'amasekeza aba yatunganijwe n'ababijejwe muri komine. Ibitungwa ngo bitegerezwa kuvurirwa mu mpongore. Ingingo y'umunani y'iryo bwirizwa ryo kuwa kane gitugutu mu 2018 ivuga ibijyanye no kugaburira ibyo bitungwa. Uko bigaburira rero ngo bitegerezwa kubera mu mpongore. Umunsi w'ukwandikisha ibyo bitungwa, umworozi ategerezwa kwerekana aho yateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye bigenewe kugaburira ibyo bitungwa. Umutegetsi ajeje iby'ubutaka arashobora gutegekanya ikibanza cya leta giterwamo ibyo byatsi hanyuma aborozi bakaza barabyikora ko ariko ibitungwa ntibirekuriwe kujya kuragirwa mu bibanza bene ivyo. Ibyo biri mu ngingo y'icyenda. Izo ngingo zose zijyanye n'inka, intama n'impene, ariko no kungurube zisanizo biri kuva ku ngingo ya 12 gushika ku ya 15. Iryo bwirizwa rikaba ribuza kororera mu bisagara inka, intama, impene hamwe n'ingurube. Ubworozi bw'inkwavu, inkoko, imbata hamwe n'ibindi byorogwa nkabyo bwobwo buremewe mu miryango mu bisagara iyo yandi mabwirizwa ajyanye n'isuku yubahirijwe. Iryo bwirizwa ryo mu 2018 riravuga n'ibijyanye ubworozi bw'inzuki aho rimenyesha ko inzuki zororerwa mu bitiba bishigwa kure y'imihana y'abanyagihugu n'ibibanza rusange. Ikigabane cya gatatu cy'iryo bwirizwa ryo kuwa kane gitugutu mu 2018 rijyanye no kugumiza ibitungwa mu mpongore kivuga ibijyanye no kubuza urujya n'uruza rw'ibitungwa mu mihinga itandukanye y'igihugu. Ingingo ya 22 ivuga ko kugira igitungwa kive mu ikomine kijya mu yindi hategerezwa kuboneka uruhusha rusinywa ko na musitanteri wa komine, rukaba rumaditse ko n'urupapuro rw'ujejwe ubuvuzi bw'ibitungwa muri iyo komine icyo gitungwa kiba kivuyemo. Muriko mukurikira ikiganiro ku isoko uno munsi tukaba turiko tubayagira ibijyanye n'ibwirizwa byo kugumiza ibitungwa mu mpongore rizoshigwa mu ngiro mu mezi abiri arenga gato ari imbere. Ingingo ya mirongo itatu na gatatu y'iryo bwirizwa iravuga amande atangwa y'igitungwa gifashwe kiriko kiriyerereza. Amande ava ku bihumbi bitanu gushika kuri cumi iyo hafashwe inka, ibihumbi bibiri gushika kuri bitatu iyo hafashwe impene imwe, intama imwe cyangwa ingurube imwe iriko iriyerereza. Umworozi atanga amande y'igihumbi gushika kuri bibiri ku kindi gitungwa kirabwa n'iryo bwirizwa. Umwungeri yaretse ibitungwa bikiyerereza ahabwa igihano cyo gufungwa amezi atarenga abiri, akariha n'amande ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi ijana by'amarundi. Arashobora no gufungwa gusa cyangwa akariha amande gusa. Ibyo biri mu ngingo ya mirongo itatu na kane. Ingingo ya mirongo itatu na gatanu ivuga ko abafise impongore z'ubworozi bazandikisha ku bajejwe imitumba cyangwa ku bajejwe ubuvuzi bw'ibitungwa mu kiringo kitarenza amezi icyenda inyuma y'ishigwaho ry'iryo bwirizwa. Bisigura ko amategeko niyaba yarakurikijwe aborozi bose bahejeje kwiyandikisha kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Iryo bwirizwa riravuga kandi mu guheraheza mu ngingo yaryo ya mirongo itatu na gatandatu ko hariho ingingo mperekeza mu kurishyira mu ngiro. Izo nazo ni nko gukwiragiza iri bwirizwa abantu bakarimenya, guha inyigisho aborozi n'ababakurikirana, gutanga imbuto z'ibyatsi bizogaburirwa ibitungwa, guha byoroshe ingurane aborozi n'ibindi. Iryo bwirizwa rijyanye no kugumiza ibitungwa mu mpongore rikaba ritanga imyaka itatu kugira ngo ritangure gushyirwa mu ngiro. Iyo myaka itatu ikaba izorangira ku wa kane gitugutu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Aha rero niho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Ndashimiye mwese mwaduteze abiri, mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Barakoze bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro ku isoko. Reka ubunaho imbere yo gusozera no makuru mubanze mukurikire amwe mu makuru yanditswe n'ibinyamakuru dushikirizwa na mugenzi wacu Valerie Mucho.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi, muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi, dutangurire ku mutekano muke mu karere. Ikinyamakuru SOS Media cyandika ku mbonera kure zine ziciwe mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi mu ndwi iheze. Ku bw'ico kinyamakuru, izo mbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD uko ari zine zafatanywe ibigwanisho bicira umuriro harimwo inkoho ku ibarabara rikuru rya gatanu muri ico gihugu cya Congo rihuza ibisagara vya Uvira na Bukavu. Abandi batandatu bari kumwe barashoboye kuyanyaga. Uwo mugwi warashoboye kumenyekana nk'uko SOS Media kibivuga. Umukuru wawo yitwa Jean-Marie Nibizi, aturuka muri zone Cibitoke mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi. Umwidondoro wiwe waremejwe n'abamuzi babonye amafoto yiwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Bose uko bari cumi bava muri zone Cibitoke. Bamaze gufatwa, abo bane baravuze icari kibajanye n'imwe mu migwi bakorana. Mu vyo bategerezwa gukora kwari ugutega imitego ku ibarabara Uvira Bukavu. Bakavuga kandi ko bakorana na bamwe mu basirikare ba Congo iharanira demokarasi hamwe n'umugwi w'abamayimayi. Ku bijanye no gucukura ubutare, ikinyamakuru c'iradiyo televiziyo Babirigi RTBF candika ko igihugu c'u Burundi cahagaritse menshi mu mashirahamwe mvamakungu acukura ubutare mu Burundi. Ivyo ngo ni kubera atanyungu igihugu ca buronkamwo. Ubushikiranganji w'u Burundi ajejwe ubutare n'ubutaka Ibrahim Wizeye yavuze ko leta igiye kunagura amasezerano kugira ngo Abarundi n'u Burundi bahatorere akoyoko. Ayo mashirahamwe yahagaritswe yose uko ari indwi ava mu bihugu vy'Ubwongereza, Ubushinwa hamwe n'u Burusiya. Nayo mu gisata c'indero, ikinyamakuru Iwacu candika ku myaka ine iheze huguruwe igisata kigira gatatu c'inyigisho za kaminuza bita Ecole Doctorale. Kuva mu kwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ico gisata caruguruwe icese. Umugwi wa mbere w'abanyeshure wakiriwe mu kwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani. Ingorane zitari nke rero zikaba zibonekeza muri ico gisata, haba mu bijanye n'uburyo abigisha co kimwe n'ibikoresho. Ubukene bw'abigisha b'inzobere muri ico gisata butuma abanyeshuri bategura ibitabo byo guheraheza amashuri yabo bikora ku buhanze kandi ngo ni kimwe mu bisabwa kugira ngo wige ico gice. Abigisha ntibashimishwa nk'uko bikwiye bigatuma inyigisho zidatangwa neza. Abakurikirana abandika ibitabo byo guheraheza amashuri ngo bari bakwiye kuronswa uburyo bukwiye. Ikinyamakuru Iwacu kivuga ko atanugwa ko ngo baronka mu gihe bagenzi babo biburayi bakora ico gikorwa bahabwa amafaranga y'amaero 5,000. Muri kino gihe ico gisata kirimwo abanyeshure 160 bava mu makaminuza atandukanye, ayo nayo ni y'u Burundi na yigenga nka Université Lumière, Université Hope, Université Ngozi n'abakozi ba leta. Eka n'abanyamahanga barakigwa kuko ibice 14% n'abanyekongo. Aha rero niho hagarukiye amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru twari twabateguriye Jevarey Muco nabashikirije nkabanda bipfurije kuroranirwa aho muri hose naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ningaha duciye dusozera no makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri bagenzi bacu bayatororokanije turabashimiye cyane mugire ibihe byiza mu banyu no mu byanyu.